Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi y'Amerika. Uyu munsi ni ku wa gatanu itariki 4 y'ukwezi kw'11 mwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro uyu munsi.
Ni ngombwa yuko urubyiruko rwacu turufasha tukaruhugura ku cyo bita entrepreneurial leadership. Ni gute ushobora kuba rwiyemeza mirimo mwiza w'umuyobozi? Ni gute ushobora kugira ikintu ukora kugira ngo abakubona n'abaganira nawe bagire ibitekerezo byiza bituma bishaka mu bisubizo?
Uyu ni Ange Imanishimwe, umwe mu banyarwanda bitavye umugambi wa yari watangujwe na President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe kubura amansi hamwe n'umushikiranganji ajejwe umutekano mu Burundi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero.
Urakoze Frederic, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku gihugu cya Kenya, aho userukira igihugu cya Kenya mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Makaria Makamau amenyesha ko umuyobozi w'igisirikare cya ONU muri Sudani y'ubumanuko aturuka muri Kenya aheruka kwirukanwa yabaye inkinzo y'uko mugwi wananiwe no gukingira umutekano mu ntureka zabaye mu kwezi kw'indwi aho muri Sudani y'umanuko. Makaria yabwiye amenyesha makuru ko amatohoza yabaye kubijanye n'izo ntureka yagizwe n'umugwi wagiye ufise udutima tubiri. Leta ya Kenya ikaba yatangaje kuri uyu wa gatatu ko izo cikura y'abasirikare bayo igihumbi basanzwe baraho muri Sudani y'umanuko, kandi ko izo cifuta umugambi wayo wo kurungika abasirikare ibihumbi bine baje gukingira umutekano mu karere. Umuvugizi wa ONU Stephane Dujarric aramirira kure ibirego vya Kenya ku cegeranyo cyakozwe kuri izo ntureka. Dujarric akavuga ko hari abandi basirikare bashobora kwirukanwa. Mugihe hasigaye iminsi ine gusa ngo abanyagihugu batore uyobora igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakandida babiri bakomeye muri iryo higanwa, Hillary Clinton na Donald Trump, babandanya kugendera amareta akomakomeye mu bwinshi bw'amajwi. Kuri uyu wa kane, umukandida Hillary yagendeye igisagara cya Greenville kiri muri leta ya Carolina y'uburaruko. Muri icyo kibanza yabwiye abari aho ko uwo bahiganwa Trump atamuhamagara afise wo kuyobora, agaruka kandi ku bijyanye n'uko atubahiriza abakenyezi hamwe n'imigwi y'inkehwa. Muri uyu mwanya, President Obama akaba yari yagiye gufasha umukandida Clinton muri leta ya Florida, nayo ku ruhande rw'umurepublikani Donald Trump kuri uyu wa kane yari yagendereye igisagara cya Jacksonville muri leta ya Florida, aho yabwiye abanywanyi biwe ko umukandida Clinton akwiye kuzoca akwitwa intahe mu gahanga ku bijyanye n'ibirego by'amakete hamwe n'ibikorwa by'ishyirahamwe gitaho imbabare Fondation Clinton. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko yongereje abayifasha intambara yo muri Siriya, ikavuga ko yiteguye gukora ibitero byo kwigiza y'abagwanyi ba leta ya Kiyisilamu mu gisagara cya Raqqa, aho uwo mugwi usanzwe waragize icicaro cawo gikuru. Indwi iraheze abategetsi bavuga ko ari ngombwa kugira icyo gisagara cigaruriwe na leta ya Kiyisilamu gikugwa mu minwe y'abo bagwanyi. Bivugwa ko abagwanyi basanzwe bafashanya na Amerika muri iyo ntambara batari biteguye bihagije. Kuri uyu wa kane, umuvugizi w'abagwanyi ba Siriya akaba yatangaje ko biteguye kuzunguruka icyo gisagara mu kurindira ko bakibohoza. Yamara bivugwa ko uwo mugambi udashigikiwe n'igihugu cya Turukiya, Amerika isanzwe iharura mu bayifasha muri urwo rugamba. Turukiya isaba Amerika gutenyenya ni mu gihe kandi Turukiya itemeranya na Amerika ku bagwanyi ba Siriya bari mu bafasha iyo ntambara. Bivugwa ko abenshi muri abo ari abakurde, abo nabo Turukiya ikaba isanzwe ibafata nk'umugwi w'iterabwoba. Igisirikare cya Iraq cyatanguye intambara mu gisagara cya Mosul, aho kuri uyu wa kane abasirikare ba Iraq bariko bagenda binjira inzu ku yindi kubw'umutekano w'abanyagihugu. Abasirikare bagenza buhoro buhoro kubera gutinya imitego yatezwe muri icyo gisagara n'abagwanyi ba leta ya Kiyisilamu. Ni mu gihe umukuru w'abagwanyi ba leta ya Kiyisilamu yahimirije abagwanyi biwe kurema, kandi ko batohirahira ngo batakaze kimwe mu bisagara bikomeye basigaranye. Mwamenya ko hari haheze imyaka ibiri leta ya Kiyisilamu yarigaruriye icyo gisagara. Izo ntureka zikaba zatumye abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bahunga. umuhinga mu vy'utugenegene Ai Weiwei waturuka mu gihugu cy'Ubushinwa asaba ibihugu bya Buraya kubandanya biremera Ubushinwa kubijyanye no guhohotera agate y'akazi na muntu muri ico gihugu. Ibyo Ai yabishikirije muri indwi mu nama ya ONU isanzwe iriko iriga kubijyanye n'imigenderanire n'amakungu. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 Ai Weiwei yatawe mu mvuto mu kiringo cy'amezi hafi atatu ahowe gushikiriza ibyiyumviro vyiwe. Ai amenyesha ko mu gihugu cy'Ubushinwa abashikiriza manza nabo nyene batabwa mu mvuto bahowe ibirego vyabo baba baburanira. Ai amenyesha ko ubutegetsi bwa Xi Jinping, president w'Ubushinwa, atari bwo bwonyene bwegwa n'ico kibazo, yamara ko president Jinping agendera ku rutonde rw'abakomunista kandi ko atabikoze vyo muhitanira ubuzima. Muri iyo nama ya ONU, Ai Weiwei yagarutse ku ntambara ya Siriya aho avuga ko atogeranye ibiri muri Siriya n'ibiri mu Bushinwa n'abasirikare ba
Urakoze Rosine ku makuru uje kudushikiriza. Umushanje ukwivuna abansi mu Burundi aragabisha ko mu gihe amisome yofata ingingo yo guhemba abasirikare b'Abarundi bari muri Somalia ibicishije ku makonte y'abo basirikare aho ucisha ayo mafaranga muri leta Burundi buzoca bukura abasirikare babwo muri amisome. Ejo ku munsi wa kane umushikiranganji Emmanuel Ntahomvukiye yari yajanye n'umushikiranganji ajejwe umutekano mu nama nshingamateka kwishura ibibazo by'abashingamateka. Mugenzi we umutekano Alain Guillaume Bunyoni nawe yavuze kuserukira ONU muri Centrafrica afatikanije n'abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi ariwe yatumye abapolisi b'Abarundi bakurwa mu murwi wa ONU wo guhagararira amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ari I Bujumbura.
Imbere y'abashingamateka umushikiranganji w'ukwivuna abansi yemeje ko aheza amezi icumi abasirikare b'Abarundi bari muri amisome badahembwa. Emmanuel Ntahomvuke yavuze mugabo k'umwe bwa Afrika bwamaze kuvuga ko ayo mafaranga yabonetse asigura ariko ko azovanwa ko ibice 20% vyahora arihwa. Ivyo vyatewe n'uko umwe bwa Buraya bwahagaritse ibice 20% nyene by'amafaranga bwafashije amisome kuva mu mwaka w'2015 hanyuma umwe bwa Afrika burahandi buyakura. Iki kibazo c'imishahara y'abasirikare kiri mu vy'umugwi w'amaho w'ibibazo vy'umutekano no kwivuna abansi wabajije umushikiranganji Ntahomvuke uwo mugwi waserukiwe na Victor Burikoki.
Turumva bamwe mu bafasha amisome nk'umwe bwa Buraya bavuga yuko bashaka gutanga imishahara ku basirikare bakayibaha mu minwe bidaciye aho byahora bica hari ntambamye mu bibonamo.
Umushikiranganji w'ukwivuna abansi yishura ko leta y'u Burundi izoca itahukana abasirikare bayo niyaka uburenganzira bwo kubihembera.
Ayo mashirahamwe afatanije n'abansi b'igihugu bashaka kunkura igihugu cacu kucunkura kw'ingabo mu gushaka gukora ikizira bagashaka kuzunguruka igihugu kugira bazihembere kandi atari bo babazirungitse kanatsinda sibo baba bahaye nakazi bagasaba igihugu bagahabwa n'igihugu n'acho gituma rero amazi arenze inkombe kuri iyo ntumbero mbi y'ugushaka kongora igisirikare igihugu cyacu ku basirikare bacu gushaka kubihembera ico gihe gishitse tukananiranwa tuzobiyegereza abasirikare bacu na karento twabarungitse kazohara agateka ku gihugu cyacu uzo bafise umutima zoza so batagifise umutima wo gukunda igihugu nawe yomoke no muri Somalia mu kwiruka mu shabab zitera gateka igihugu zitera gateka ayo mashirahamwe y'ivyaduka.
Mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ni hari hatumwe ko umushikiranganji w'ukwivuna abansi gusa yari yajanye na mugenzi we w'umutekano arenga iyo mebunyoni yabajijwe icyatumye abapolisi b'Abarundi bakurwa mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Centrafrica.
Abapolisi bari mu gihugu cya Repubulika Centrafrica baheruka kuvayo kandi ntibasubirijwe niko byari bitegekanijwe canke hariho iyindi mvo.
Umushikiranganji Bunyoni ata makosa kuserukira ONU muri ico gihugu n'abagwanya leta y'u Burundi.
Nizindi mvo rero twovuga ko ari mvo za politiki aho abategetsi bo mwishyiramwe mpuzamakungu na cyane cyane uwuriserukira mu gihugu cya Centrafrique Parfait Onanga Anyanga yafatanije n'abari basanzwe barwanya ubutegetsi baraheza bafata ingingo yo kudasubiriza inyamirama bizacu. Hanyuma ngirango n'uyu aserukira ONU muri Centrafrique yashiramo n'agashavu yaragifise kukuntu igihugu cyo Burundi kitamwemereye kubandanya akorera hani Bujumbura igihe ikiringo cishira hamwe BINUB yararongoye cyari carangiye. Twovuga rero yuko arizindi mvo za politiki ko mvyavugwa byose na namwe zigeze zivugwa ko agatosi nakamwe
bamwe mu bashinga amateka nka Leonidas Mukeshimana basanga leta yatevye gukura abasirikare bayo bari muri Somalia
bavuze yuko nivyashika ibijanye no kubandanya bafata nabi ingabo zacu ziri hanze kugarukana maro n'umutekano bashobora gufata igingo yuko boziyegereza none turavye amajambo menshi agenda avugwa tukaraba n'inguvu bakoresha no kwitanga imbere n'ubuzima bwabo byukuri niho baharagera yuko iyo ngingo ishobora gufatwa ku buryo abasirikare bacu dushaka kubiyegereza hanyuma bakabanaye bakora igihugu cyabibarutse
Uburundi ni igihugu gira kabiri gifite abasirikare benshi mu mugwi wa Misome bare kugwanya intagondo za Al-Shabab abasirikare b'Abarundi batanguye kuja muri Somalia mu mwaka wa 2007 abashinga amateka batari bake bashikije ivyiyumviro bari bashikiye umushikiranganje wo kwivuna abanse abasirikare na polisi bahagaritse ibikorwa byo guhagararira amahoro n'umutekano na gahombo kuri bo ubwabo imiryango yabo n'igihugu bari muri ivyo bikorwa bahembwa amafaranga y'agaciro kandi n'imishahara yabo mu Burundi babandanya bayihabwa leta nayo amafaranga ironka ku muntu umwe eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
uruhagarara
rahumiwe bega mana yanje ibintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh turake ibintu byangare tubone jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuru umusereko nanje nkawo murengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Umutetsi atwara ibanki nkuru y'Burundi hamwe n'umutetsi atwara ibanki nkuru y'Rwanda baremera ku butunzi bw'ivyo bihugu bumaze kuhahombera byinshi biturutse ku migenderanire itari myiza ku mipaka y'ivyo bihugu uko ari bibiri bose bifuza ko abajejwe inzego za politiki bakwiye kuganira maze imipaka igasubira kugururwa ibidandazwa bikarengana atankomanzi babibwiye mugenzi wacu ijwi rya Amerika yarusha muri Tanzania Claver Niyongabo inyuma y'inama bahoramwo yerekeye akarere ka Afrika ibuseruko reka tumutege amatwi
ubutwari banki nkuru y'u Burundi haremeza ko u Burundi n'abarundi bamaze kwahombera ibitari bike biturutse ku mipaka isa niyugaye kubidandazwa hagati y'ico gihugu no Rwanda naho ciza Jean atabiharuro atanga byerekana neza uruhombo rumaze kuboneka mu by'ubutunzi avuga ko ari ntambamye ikomeye na cane cane mu kwishana no kwizana ku banyagihugu
uruhombo ruri kuri twese haba ku Rwanda haba ku Burundi kuko mu gihe hari nzitizi z'ubusohora ibidandazwa no kuvyinjiza abanyagihugu ntibaza ngo bamerego neza basanzwe bakeneye ivyo bidandazwa ibiharuro ntavyo noronka mugabo ivyo guhoma vyo birahari kuko iyo hari bidasohoka canke hari bitinjira harabagahombo ako nagahara ntavyama vyera ngo de na no hagati y'ibihugu byarutura murazi ngene bimeze kwe gusa ico tubona nuko iyo hari agahaze si vyiza hagati y'ibihugu canke bibwiza umuryango umwe canke tugezo kwa umuryango hanyuma inkurikizi zoja ku muryango wose mu bisanzwe bimaze igihe kirekire nivyo vyoba kuko umuryango ntiwo bukibayeho
na mugenzi we atwari banki nkuru y'u Rwanda ni kwa bibona inyuma y'inama bahoramwo yarusha muri Tanzania Jean Rwangombwa yamenyesheje ijwi rya Amerika ku butunzi bw'ico gihugu bwahawambeye kubera ivy'u Rwanda gwashora mu Burundi vyagabanutse ariko kandi avuga ko uruhombo runini ruri ku Barundi bashora byinshi mu Rwanda
umupaka y'u Rwanda Burundi nibazo by'u Burundi bahisemo gufunga umpaka ku mpamvu zabo bwite ibyo numva ntabwo nabifata ko ari twafata nk'ikimenyetso cy'iterambere rya East African Common Market bifite ingaruka byagize ku baturage cyane cyane u Burundi bagurishaga mu Rwanda kuko ibyo bagurishaga bimwe ni ibintu n'ubundi twadukeneye mu Rwanda twavuga ngo hari nabundi babicuzaga no bagize igihombo ku giti cyabo ntabwo twa turi mu bintu byo guhuza ibihugu bitandatu nk'isoko rimwe ngo igihugu kimwe kibyuka rimwe gifunge urumva biba bitandukanye n'umurongo munini n'icyerekezo tuba tuganamo nk'akarere so numva rero ku bwacyo ni igikorwa gifite impact iri negative kurusha gusa n'amafaranga wabihuza nabyo ni ibibazo bifitwe n'igihugu kimwe ubwo gifite uko kibyumva nk'ikimenyetso kigaragaza yuko ntabwo twavuga gusa guteza imbere East Africa nk'isoko rimwe nk'umuryango umwe ikintu cy'imiyoborere mu bihugu byacu kidatembere kuri iyo shingiro cya politiki.
Uwatwari banki nkuru y'Uburundi yifuza ko ababijeje mu rwego rwa politike bo kwicarana umuto gatogwa ku neza y'ubutunzi no kubanyagihugu cyane cyane begereye imipaka.
Nico gituma haba ibiganiro abantu bakavugana kugira ngo izo ngorane zihave nihagire abanyagihugu ntibave bagwa mu mporero. Kubisanzwe ko umuryango numwe. Iyo rero hariho ingorane hagati y'ibihugu bibiri birumvikana yuko ababanyi nabo baca bajamo bakafasha kugira ngo ibintu bisubire kugenda neza.
N'utwari banki nkuru y'u Rwanda avuga ko izo ngorane zivuyeho vuba byo bavyiza ku mpande zose.
Ibyo duvuga byose ubuyobozi politiki butabishigikiye butafasha umurongo ngo bukore ibikwiye ntabwo ibindi byose byabari mfabusa. So ubundi ntibyagombye kuba byanabaye in the first place. So kuba rero byarabaye bitari bikwiye birangiye umunsi byabari byiza kuri twese.
Mu kwezi k'umunani uwo mwaka niho byagaragaye ku Burundi bwugaye imipaka ku bidandazwa bisohoka igihugu. Igipolisi cy'u Burundi caseguye ko cashize mu ngiro ingingo yafashwe n'ubutegetsi mu ntumbero yo gukingira umwimbi w'igihugu kugira ngo Abarundi ntibamarire umwimbi wabo hanze kandi hashobora kwaduka inzara ivuye kuhindagurika ry'ibihe. Yongeye ko kuharimwo n'imvo z'umutekano kuva mwaka uheze w'ibihumbi 2015 imigenderanire itanguye gutosekara hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro mu Rwanda aherutse kubwira Ijwi ry'Amerika ko ibyo u Rwanda rwashorera mu Burundi byagabanutse ku rugero rw'imiliyoni 8 y'amadolari y'Abanyamerika. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi ry'Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo Abarundi. Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku Ijwi ry'Amerika. Umviriza Ijwi ry'Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'Abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi ry'Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo Abarundi.
Mu Rwanda urwaruka rwagiye muri programme ya yari yatangujwe na President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rurakomeza gusangiza bagenzi barwo ubumenyi rwaronse. Urwo rwaruka ruyobowe na Bwana Ange Imanishimwe na mugenzi we Jean Bosco Nzeyimana bariko baraha inyigisho urwaruka rwo mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze kandi bavuga ko bifasha. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Uyu wari umunsi wa kane ku rubyiruko rwo mu ntara y'Amajyaruguru ruri guhugurwa n'abagize amahirwe yo kujya muri Amerika guhahayo ubumenyi muri gahunda ya Lee Young African Leaders Initiative ya Bwana Barack Obama, perezida wa Amerika. Atangiza iyi gahunda mu 2014, perezida Obama yarafite intumbero yo kubona ibibazo by'urudaca bizitira Afurika mu iterambere bikemurwa n'abakiri bato kuri uyu mugabane. Bwana Ange Imanishimwe, umuyobozi wa kampani y'ubukerarugendo Biocop Rwanda, yagiye muri Amerika muri 2015. Yajyanye na mugenzi we Bwana Jean Bosco Nzeyimana, bombi bakomoka mu karere ka Nyamagabe. Bafashe ya mbere mu gusangiza ubumenyi urubyiruko hirya no hino mu gihugu rwugarijwe n'ubushomeri.
Ni ngombwa yuko urubyiruko rwacu turufasha tukaruhugura tukaruhugura ku cyo bita entrepreneurial leadership. Ni gute ushobora kuba rwiyemeza mirimo mwiza w'umuyobozi? Ni gute ushobora kugira ikintu ukora kugira ngo abakubona n'abaganira nawe bagire ibitekerezo byiza bituma bishaka mu bisubizo?
Bwana Nzeyimana nawe ufite ikigo habona gikusanya imyanda kikayibyazamo amakara azwi nka briquette, arasanga nyuma yo gusangiza ubumenyi bagenzi we mu ntara y'Amajyaruguru bizaba n'akaryo ko kwagura ibikorwa.
Nagize amahirwe yo gutembera uno mugi neza ndahubona nsanga harimo potential, harimo amahirwe menshi cyane cyane iyo urebye kuri business yanjye. Dufata imyanda tukayikusanya tukayibyazamo amakara meza yitwa briquette. Rero nasanze hano muri Musanze iyo service bayikeneye. Ntabwo bakeneye service yo kuba twabakusanyiriza imyanda tukayibakiza gusa, ahubwo hano Musanze nabo bafite ikibazo cy'ibicano.
Aya ni amahugurwa yiganjemo abarangije amashuri ya kaminuza n'ayisumbuye, benshi badafite icyo bakora gifatika. Umwari Denise Niyitegeka wo mu murenge wa Kinigi ahinga tungurusumu mu buryo bwa gakondo kandi yifuza kuvugurura.
Cyane ko hari igikorwa gisigaye kiriho cya Made in Rwanda. Nubwo ngo nubwo mpinga tungurusumu ku bushobozi buke mfite, akenshi ndabyikorera. Ubundi nabona n'akazi karekare nkaba nafata n'umuntu duturanye nkavuga nti vayo umfashe ndaguha amafaranga yo kumubyiza. Cyo nawe akaba yagira icyo yiguriramo. Ariko mbashe kubona ubushobozi bwimbitse nkaba namenya ngo ese tungurusumu wakoramo iki ubikoreye mu Rwanda. nicyo numva nifuza mwa mahugurwa shimbitse.
Uretse urubyiruko ruri guhaha ubumenyi bwa rufasha guhangana n'ibibazo by'ibura ry'imirimo, muri aya mahugurwa ubuheta bwa Yali Imana Ishimwe na Nzeyimana batumiyemo na ba rwiyemezamirimo, ahanini bagamije gusangiza abakiri bato kubona rayibonye bwabo mu byo bakora. Sefasi Nshimye Umuremyi afite uruganda uburanga rukora amavuta, amasabune n'ibindi bikoresho by'isuku n'isukura.
Ntabwo hano twaje gufata abakozi, ahubwo twaje kurema abakozi bazarema n'abandi. Nicyo kintu cya mbere uyu mukobwa arimo arabivuga, yutunga urusumo irakenewe. Muri Musanze dufite inganda nyinshi z'inzagwa, ahubwo icyo ndamukora ndamukonnectinga n'izindi nganda zikoresha tangawizi mu gukora amaji, zikoresha tangawizi mu gukora ibindi bikoresho byose. Ibyo soko ntabwo umuntu ashobora kurihaza, ahubwo azahita ashaka n'abandi nabo bahinga azatunga urusumo. Ayishubayo.
Bitandukanye na Faustin Nzabonimpa w'imyaka 54 ukora serivisi z'imicungire y'amahoteli Musanze, yatangiye kwikorera afite imyaka 17 we yaje guhaha ubumenyi.
Dukeneye no kunoza imirimo dusanzwe dukora ikagenda neza, kuko hano muri iki gihugu ubu bintu birakomeye kubera abakompetitazi barimo benshi. Urakora uyu murimo ugacya mu gitondo, undi akaba yawugezemo yawugeramo akawunoza cyane kurusha uwawe, ibibazo bikabibaye ibibazo. Birasaba rero guhaguruka guhaha ubwenge aho bushoboka hariho hose.
Aya mahugurwa ateraniye mu rubyiruko n'abakuze basaga 40 aje akurikira yandi ubuheta bwa Yali batanze mu kwezi kwa 7 uyu mwaka ku batuye intara y'Amajyepfo, nabo bari 50. Aya banje yagize impinduka ki zimwe muri zo na Imana Ishimwe.
Mu minsi yashize nakire telefoni hari umukobwa witwa Asumuta yarari muri mahugurwa, ariko mbwira ko ubu ngubu bari kumushakisha bamuhamagara kugira ngo bamuhakaze muri kampani iri Kigali. None namubwiye okay, go ahead. Ariko kubera certificate yavanye mu karere ka Huye, igihe twari turi guhugura abantu kuri entrepreneurial leadership, nicyo kintu cyatumye abona akazi. Mfite abandi bantu bari ba presence imishinga myiza yo kujya mu bakuru ubukerarugendo bushingiye ku ikawa yera mu karere ka Huye. Ubu ngubu aho bageze batangiye kugira amafaranga menshi. Ubwo ikibazo urubyiruko rwari rufite, bari rufite ibitekerezo byiza ariko batabyandika. Rero mu byo twabigishe no kumenya kwandika business idea yawe, ariko ukanabasha no gukora business plan mu gihe ufite business.
Biteganijwe ko aya mahugurwa abera i Musanze ku rubyiruko rwo mu majyaruguru barugaragariza inzira zishoboka zose zo kwikemura ibibazo, arangira kuri uyu wa gatanu. Bikomeje muri uyu murongo bishobora kugabanya ikibazo cy'ubushomeri buvuza ubuhuha mu rubyiruko hirya no hino mu gihugu. Imibare igaragaza ko barangije kaminuza n'amashuri makuru badafite imirimo bari kuri 14%, mu gihe abize amashuri yisumbuye bo bari ku 9% mu Rwanda. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubuzima bw'abantu n'ibijanye n'agateka kabo mu gisagara cya Aleppo byifashe nabi cyane. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry avuga ko ibiriko biraba muri Siriya ari tosekara rikomeye ku buzima bwa kiremwa muntu ritari bwabe kuva mu ngwano y'isi ya kabiri. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon agereranya igisagara cya Aleppo nk'amacuniro. Theodore Allegra, intumwa ya Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i Geneve, yavuze ati amakuru ku biriko biraba ya Aleppo n'agatangaza. Abantu barenga 275,000 baracugaraniwe muri icyo gisagara kubera intambara iriyo. Ibitero byagizwe na Leta y'Uburusiya na Siriya byahitanye abantu 400, harimo abantu 100 baba bari mu maduka, mu mashure, ku migezi y'amazi, ku misigiti no mu mavuriro. Abantu 2,000 ntibafise uburyo bwo gushikira amavuriro. Abantu baragiramewe n'inzara kimwe no kubura amazi meza. Abaganga bake bari umutima menyo kumwe n'abajejwe gutabara imbabare babandanye gukora uko bashoboye kose kugira bavure abantu, ivyo bigakogwa naho babandanye kugigwa kw'ibitero. Ibitaro bike bicuguruye vyararengewe, abantu bakomeretse cyane babasiga kumayira mu mipfuko ishigwamwo ibiziga vy'abitavye Imana kugira haboneke ibibanza vy'abashobora kuvugwa mu buryo bwihuta ku bitaro. Intumwa ya Amerika muri ONU Allegra avuga ko ibitero byo mu kirere byagizwe n'Uburusiya yifadikanije na Leta ya Assad nivyo vyateye ayo magogwa, ati kandi nivyo biriko biratera umubabaro muri aka kanya. Yongeye ko ati nta gihe cy'agahengwe gishobora gusubirizwa n'ingingo yo guhagarika ubwicanyi no kugarukira imbabare. Ati Uburusiya na Leta yabwo ikwiye kugira icivuze gitomoye ku biriko biraba. Ati ni kuki baguma batera ibitaro n'amavuriro, ni kuki baguma bagira ibitero ku bagore n'abana. Avuga kandi ati amabakoregwa muri Aleppo akwiye gutohozwa neza, abayakora bakayahanigwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gusaba vyihuta ihagariko ry'amabi n'itotezo ry'abantu iryo ryose. Amerika irongeye gusaba ko ababikora babibazwa cyane cyane ubwicanyi bukabije nirengwa ku gateka kazi na muntu ribandanya kugigwa na leta ya Assad ku banyesiriya.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika. Tubibutse inshuti mwese ko mukamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Hozine.
Muri make y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi, userukira igihugu cya Kenya mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni Makaria Kamau amenyesha ko umuyobozi w'igisirikare cya ONU muri Sudani y'umanuko aturuka muri Kenya aheruka kwirukanwa yabaye inkinzo y'uko uwo mugwi wananiwe no gukingira umutekano mu ntureka zabaye mu kwezi kw'indwi aho muri Sudani y'umanuko. Makaria yabwiye abamenyesha makuru ko amatohoza yabaye ku bijyanye n'izo ntureka yagizwe n'umugwi wagiye ufise udutima tubiri. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric aramira kure ibirego vya Kenya ku cegeranyo cakozwe kuri izo ntureka. Dujarric akavuga kandi ko hari nabandi bashobora kwirukanwa. Mugihe asigaye iminsi ine gusa ngo abanyagihugu batore uyobora igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakandida babiri bakomeye muri iryo higanwa Hillary Clinton na Donald Trump babandanya kugenderera amareta akomakomeye mu bwinshi bw'amajwi. Kuri uyu wa kane umukandida Hillary yagendeye igisagara cya Greenville muri Leta ya Carolina y'uburaruko. Muri uyu mwanya President Obama akaba yari yagiye gufasha umukandida Clinton muri Leta ya Florida. Nayo ku ruhande rw'umurepublikani Donald Trump kuri uyu wa kane yari yagendereye igisagara cya Jacksonville muri Leta ya Florida. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko yongerereje abayifasha intambara yo muri Syria, ikavuga ko iteguye gukora ibitero byo kwigizayo abagwanyi ba leta ya Kiislamu gisagara cha Raqqa aho uwo mugwi usanzwe waragize icicaro cawo gikuru. Indwi iraheze abategetsi bavuga ko ari ngombwa kugira ico gisagara gisanzwe carigaruriwe na leta ya Kiislamu gikugwe mu minwe yabo bagwanyi. Bikavugwa ko abagwanyi basanzwe bafashanya na Amerika muri iyo ntambara batari biteguye bihagije. Igisirikare cha Iraki chatanguye intambara mu gisagara cha Mosul aho kuri uyu wa kane abasirikare ba Iraki bariko bagenda binjira inzu ku yindi kugwa umutekano w'abanyagihugu. Abo basirikare bagenza buhoro kubera gutinya imitego yatezwe no muri ico gisagara n'abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Ni mu gihe umukuru w'abagwanyi ba leta ya Kiislamu yahimirije abagwanyi biwe kurema no kudatakaza kimwe mu bisagara bikomeye basigaranye. Umuhinga mu by'utugenegene IYY aturuka mu gihugu cy'Ubushinwa asaba ibihugu vya Buraya kubandanya biremera Ubushinwa kubijyanye no guhohotera agateka kazi na muntu muri ico gihugu. Ivyo AI yabishikirije muri yindwi mu nama ya ONU isanzwe iriko yiga kubijyanye n'imigenderanire n'amakungu. Mu mwaka w'2011 IYY yaratawe mu mvuto mu kiringo cy'amezi hafi atatu ahowe gushikiriza ivyiyumviro vyiwe.
Mwese mkundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuneho kandi ya kanya ko gushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kudutega amatwi, turabifuje amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.